urumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi mwatwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25.31 na 41, naho ku rubuga rwa internet mwatwumvira kuri y3 radio yacu voa.com. ndabasuhuza mbahikaze muri gahunda iwanyu mu ntara. Mu Rwanda, umunyamerika Pastor Greg Brian Scoff yirukanywe mu gihugu, arazira iki?
Mu mwaka w'2014 Scoff na radio ye bagiye batungwa gatoki, tukamuhamagara kamwereke binengwa, akagenda agakosora, ubundi akongera akabigarura. 2015 kirego n'ubundi kiraza ari.
Uwo ni Cleophas Barore uyoboye urwego rw'abanyamakuru bigenzura mu Rwanda RMC. Turanababwira ku buryo umutekano wifashe mu burengerazuba bw'u Rwanda. Tunyarukire mu Burundi ni Geneve mu Busuwisi. Muri aya makuru mugiye kugezwaho nanjye Jeffrey Mutagoma. Reka ariko tubanze duha umwanya mugenzi wanjye Aloyce Bigirimana atubwire amakuru yo hirya no hino ku isi. Aloyce,
urakoze Geoffrey. Ndamutse n'abaduteze amatwi kuri uyu muhingamo. Abademokrati mu nama nshingamateka barasohoye urwandiko rusaba ubushikiranganji bwo kwivuna abansi hamwe n'ibiro byo mu biro bya perezida bijejwe iby'amafaranga kubarungikira inzandiko zijyanye n'ingingo ya Trump yo guhagarika imfashanyo ya gisirikare Amerika iha igihugu cya Ukraine. Ingingo y'abademokrate ijikurikira yandi makuru mashasha yamenyekanye ku munsi w'Imana, aho undi mukozi w'iperereza agira kabiri yaserutse mu mpisho akavuga ko afise ibyemeza ku byakozwe na leta ya Trump. Trump arahakana ko atakibi yakoze. Yamye avuga ko kuvugana na perezida wa Ukraine kuri telefone atacho vyononye, kandi ko bigamije kumukura ku butegetsi ku nguvu. Abademokrati bariko baratohoza nimba Trump yaragobere Ukraine ngo itohoze ku mudemokrate batavuga rumwe muri politike Joe Biden hamwe n'umuhungu wiwe Hunter. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi yaragabishije bikomeye kandi yivuguruza ndetse mu kuvuga ko abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashobora kuva muri Siriya, ibyo tuma Turukiya ibonera akaryo ko gutera abakurde. Ariko aragabisha ko Turukiya irengeje urugero igakora ibidakorwa, Amerika izosambura ubutunzi bwose bw'icyo gihugu. Abarepublikani begereye Perezida Trump baragaragaje amakenga yabo mu gihe Amerika yota abakurde bafadikanije mu kurwanya umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kisilamu mu gihugu cya Siriya. Leta ya Trump yatangaje ku munsi w'Imana ko igihugu cya Turukiya kigiye vuba gushyira mu ngiro umugambi wacyo wo gutera uburaruko bwa Siriya. Ishyirahamwe mpuzamakungu rirakehaniwe amafaranga yo gukoresha angana n'imiliyoni 230 z'amadolari y'Abanyamerika byashyikirijwe n'umunyamabanga waryo mukuru Antonio Guterres ejo ku munsi wa mbere. Mu gihe ayo mafaranga atoboneka, iryo shyirahamwe nta mafaranga yo gukoresha rizoba rifise mu mpera z'uku kwezi kw'icumi. Mu rwandiko ku bakozi rwabonywe n'itorokanizo ry'amakuru ry'Abafaransa AFP, Guterres yashyikirije ko hari intambuko atatomoye zikwiye gukorwa kugira abakozi ba ONU bashobore kuzohembwa imishahara yabo. Mu ntango z'uyu mwaka, Guterres yasabye amaleta ari muri ONU kongereza intererano zayo, ariko ngo balance nk'uko byashyikirijwe n'umutegetsi wa ONU atashimye ku izina ryiwe rija ahabona. Abasirikare babiri barishwe abandi batanu barakomereka mu gitero cy'iterabwoba cyabere mu manuko bushira uburengero bwa Nigeri ku munsi w'Imana, intara yamye irangwamwo ibitero by'iterabwoba nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati w'ico gihugu ejo ku munsi wa mbere. Intara ya Dogonduchi yagabwemwo ico gitero iri hafi y'igihugu cya Nigeria. Perezida wa Nigeri Muhammadu Isufu yasabye makungu gufasha igihugu ciwe, ariko abasirikare b'Ufaransa, aba Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'Ubudage bari muri Niger ndetse n'inteko za ONU ziri mu gihugu kibanyi cya Mali barananiwe guhagarika ivyo bitero birushiriza kwiyongera. abategetsi ba Irake bashikirije ko bazohana uwo wese mu bajejwe umutekano yitwaye nabi mu kuburizamwo imyerekano iyamiriza leta. Mu ijoro ryo ku munsi w'Imana abantu 13 barishwe mu gutana mu mitwe kwabaye hagati y'abajejwe umutekano hamwe n'abari mu myerekano. Kuva iyo myerekano itangura muri ico gihugu haraheze hafi indwi abantu barenga ijana baramaze kuhasiga ubuzima nkuko byashikirijwe n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati muri ico gihugu. Iyo myerekano ku murwa mukuru Baghdad hamwe n'umubindi bisagara mu manuko bwa Iraq yatanguye abanyagihugu basaba kuronswa ubuzi, amazi n'umuyaga nkuba hamwe no guhagarika ibiturire byasinzikaje ico gihugu gisanzwe gitunze ibitoro.
Urakoze Aloise Bigirimana kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mukomeje gutega amatwi radijwi rya Amerika ivugira hano Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mukanya turazi wanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Nari maze rero kubibabwira mu musogongero w'aya makuru, umunyamerika Pastor Greg Brian Scoff uyoboraga Radio Amazing Grace cyangwa ubuntu butangaje yaraye yirukanwe mu Rwanda nyuma yuko atawe muri yombi ejo kuwa mbere n'inzego z'umutekano. Ibindi kuri inkuru tubibaze Asumutakaboye, umunyamakuru wacu uri Kigali.
Umwe mu bakoranaga na Pastor Greg Shrove yabwira Dijwi rya Amerika ko umukoresha we ejo yiriwe abazwa n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenza cyaharibu akahava nijoro aho yahise ajya mu myiteguro yo kuva mu gihugu. Bwana Nzamurambaho Vedaste ushinzwe umutungo mu kigo cyayoborwaga na Pastor Greg yavuze ko umukoresha we yavuye muri Liba hita yurira indege imuvana mu Rwanda.
Kugeza kuri 28 z'uku kwezi nibwo viza zabo zari kuba zibaye expired. Zitarero noverabure bagomba guhita bagenda.
Hanyuma kuba shefu noneho bamubwiye bati rarugiye iri joro byo niba hari uwo babonanye bavuze ko byatewe n'iki?
Imyenda byatewe n'uko ngo bamwongerera viza, ntabwo bari bamuhaye uburenganzira bwo kwitegura kugenda, ntabwo bamuhaye uburenganzira bwo gukora ibindi bintu ibyo ari byo byose. Ariko amakuru mfite n'uko yagiye mu Buganda.
Niho n'ubundi mwari mugiye kwimurira ibikorwa, yaragiye kwimurira ibikorwa bye?
Yego.
Igenda ry'uyu mupasiteri ryanagarutsweho n'ibitangazamakuru byo mu Rwanda bivuga ko urwego rushinzwe binjira n'abasohoka mu Rwanda byemeje ko viza y'uyu mupasiteri yari yarayihawe kubera ko yari afite radiyo ayobora ndetse n'ibikorwa bye by'ivugabutumwa bikaba byarahagaze, ariyo mpamvu atari kongererwa viza. Urwego rushinzwe binjira n'abasohoka rusobanura ko ibindi bikorwa yafatiwemo kuri uyu wa mbere bitari mu byo yagombaga guhererwa ibyangombwa bimugumisha mu gihugu. Pastor Shofu yakunze kuvuga ko inzego zishinzwe itangazamakuru mu Rwanda zamurenganije. Nyuma yo kuva mu gihugu kwe, urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC rwahise rusohora itangazo rivuga ko ibyo Pastor Greg yagiye atangaza ko yarenganyijwe atari byo. Baroque Fasi yabibwira Dijwi rya Amerika.
Itangazo twashyize ahagaragara ryerekana kuva mu mwaka w'2014 SCOF na radiyo ye bagiye batungwa agatoki, tukamuhamagara kamwereka ibinengwa, umwe akagenda agakosora, ubundi akongera akabigarura. 2015 ikirego n'ubundi kiraza, hari talk show cyangwa ikiganiro mpaka bagiraga kuri Bibiliya na Korowani cyabanje kwikomwa n'abantu ku giti cyabo bukeye kikomwa n'idini ya Isilamu bazana ikirego, turamuhamagara dutanga inama tugira uwo twandika inyandiko zimwihanangiriza. Hanyuma 2018 muri kwa kwezi kwa kabiri hanyuraho yanyigisho. Ibyo byose rero twashatse kwerekana urwo rugendo ahakana ko rutabayeho ko mu by'ukuri na facts zirahari.
Umuntu yakwibaza kuki mushyizeho ibitangaza nyuma y'uko aviriye mu gihugu?
Nibwo ryasohotse ariko twarikozeho ejo, urumva ni ugusubira mu marchive. Ntabwo wakora itangazo utafashe igihe, cyane cyane mwibuke ko ibyo gushaka gukwirakwiza ibyo binyoma bye yabikoze ejo. Byadusabye rero kubanza gusubira mu marchive yacu itegura itangazo nka ririya, uritonda ukigengesera kugira ngo utagira ibyo uhubukira kandi ukase umuco wacu ntacyo tumugerekaho twebwe nta nubwo tumugerekaho kubera iki ibyo yasabwe yabyubahiriza aba yarakoze ntiyigeze ashaka kubyubahiriza.
Pastor Greg yari yavuye mu Rwanda nyuma y'amasaha atari make yari yamaze mu bugenzacyaha abazwa ku bikorwa birimo ibyo gukoresha inama zitemewe. Yafashwe kuri uyu wa mbere agiye gukorana ikiganiro n'itangazamakuru. Pastor Greg yari umuyobozi wa Radio Ubuntu Butangaje yashinzwe mu mwaka w'2013 ikaza guhagarikwa mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize wa 2018 nyuma y'uko ashinjwe guha ijambo umuvugabutumwa n'ibikora nikora akavuga imvugo zandagaza abagore. Imiryango inyuranye mu Rwanda iharanira uburenganzira bw'abagore yavuze ko uyu muvugabutumwa yabandagaje. Pastor Greg yaje gusabwa n'urwego ngenzuramikorere guhagarika radio ye mu gihe kingana n'ukwezi agasaba abanyarwanda imbabazi kandi agatanga amande ya miliyoni 2 mu mafaranga y'u Rwanda. Ibintu uyu pastor ategeza akora kuko yakomeje kwemeza ko arengana birangira yitabaje inkiko. Pastor Greg yagiye atsindwa mu nkiko zose yabanjemo ubu rubanza rwe rukaba rwari rugeze mu rukiko rw'ikirenga. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta Kaboyi. Turagumaho ngaho mu Rwanda nyine, ariko noneho tujye mu burengerazuba aho ubuyobozi bw'intara y'Iburengerazuba nyine busaba abaturage bo mu karere ka Rubavu kuba maso no gutangira ku gihe amakuru kuba bakekaho gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Ibyo rero bibaye nyuma yuko mu karere ka Musanze habwa igitero cyahitanye abaturage 14 mu cyumweru gishize. Ni inkuru y'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Claude Ganza Munyamagana.
Ejo bundi Musanze mwarabyumvise abaturage ba hano muri Bugeshi nababwiraga babwira ati aduyi ni umujinga. Umujinga ni mu giswahili yenze ko umuntu yagisobanura mu Kinyarwanda. Impamvu ari umujinga yica abaturage, umuntu w'umuswa uwo ari we wese areba umuntu ufite intege nke akaba ari we agambire no kwica. Ubu rero
uyu ni General Major Alex Kagame uyoboraga mu ntara y'Iburengerazuba waganirizaga abaturage bo mu murenge wa Busasamwana mu karere ka Rubavu. Ni nyuma yo kuganiriza bo mu murenge wa Bugeshi nawo muri aka karere, ikaba imirenge ikora kuri pariki y'Ibirunga kandi mu bihe bitandukanye yagibwaho ibitero n'abarwanyi bikeho barabo mu nyeshyamba za FDLR. General Alexis Kagame yagarutse ku bugwari bw'abagabye ibitero bakibasira abaturage badafite intwaro zatuma bahangana nabo. Aha General Kagame yanakomoje ku gitero cyagabwe mu karere ka Musanze mu mpera z'icyumweru gishize cyahitanye abaturage 14 naho 19 mu bakigabye bakahatuga ubuzima.
Abasangaho bari yabicishije amasuka bufuni. Ni mpamvu n'ingabo zitanatabaye vuba nta sosi bakoresheje babicishije bufuni. Imishyo abaturage ibyo bikorwa bimeze bityo by'umuntu w'umujinga nk'uwo nguwo wica abaturage ntawabyemera muri iki gihugu cyacu. Niyo yaba ari umuvandimwe wawe uri muri Kongo akaza kwica abantu muri iki gihugu akoresheje ubufuni, uwo yaba ari umuvandimwe iki? Uwo se yaba agufite akahe kamaro mu kwica abantu bari muri Kongo cyangwa FDLR hakurya n'ahandi cyangwa se leta za CNLD zitwa za RUD? Igihugu cyabahaye uburenganzira bwo guca mutobo ngira ngo iki ni icyiciro ngira ngo kigeze ku icya 50 na abantu batahu. Abasore bamaze kuva muri aya mashyamba badafite ibibazo bamaze kwigeza kuri abenshi murabazi mu bantu nabo. Abenshi bari mu ngabo z'igihugu, abenshi dukorana akazi umunsi ku wundi, biteza imbere, bafite imiryango bamaze kugera kure.
General Alexis Kagame avuga ko abaturage aribo bafasha abacengezi kwinjira mu gihugu ndetse ko n'abateye Musanze bari bafite uwabayoboye.
Abaturage rero ntabwo ibi bintu ari byo, ntabwo twabyemera, ariko icyiza ni ukwinjiye adasohoka. Aramutse adusohokanye byaba ari ikibazo gikomeye, ntabwo byaba ari byo. Kwinjira azinjira wenda ageze ahaciye, ariko gusohoka bizamubera ikibazo gikomeye. Uko niko bimeze muri iki gihe kugerageza gutera kwica abaturage nta kindi, kuko iby'ingabo zo ntabwo yabishobora, ntabwo yatinyuka kujya hariya akanyesheja yayiteye. Na none azamwe n'umuturage wabaga ahangaha n'umuturage nawe yasigaye hariya mu ntuza mu bishyimbo wabazanye. Hano Musanze umuturage we wabazanye amaze iminsi n'abazanye bari imbere we yarafashe. Ni umuturage uvuka hariya, abaturage baramurebaga bati nawe niwe ujya kutuzanira abagambanyi uza kwica abantu akoraga amandazi hano?
Guverineri w'intara y'Iburengerazuba Bwana Alphonse Munyantwari asaba abaturage gushimangira ubumwe bwabo kandi bagaharanira icyabateza imbere. Guverineri Munyantwari avuga ko abagikiza imbere iby'amoko n'ivangura byaranze ubutegetsi bwa mbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi bitabahira muri iki gihe.
Abantu bagifite amacakubiri, abantu bakirwanisha amacakubiri, ari abo ngabo batakuza kugira igihugu nabi. harutekereza kumva hari impamvu bafite ngo tuyiganire noneho niba n'ikibazo gihari tugikemure. Hariyo kera twajyaga dukora ibizamini dushyizeho n'amazina n'ibyitwaga ubwoko bakajya babirebaho nyine bakavuga ati nibyo babonye amanota meza ariko imyanya y'abitwa ubwoko bwawe ntayigihari, reka dufate uyu nguyu ubu bwoko imyanya iracyahari, wagize amanota meza ariko turabona aka karere kawe nta myanya isigaye, ibyo se biracyabaho? Ibibazo dufite ni ibibazo tuzakomeza gukemura dufatanije, ntiturabona amashanyarazi twese tugukomeza tukayashaka, ariko si yageze asimbuka kwa runaka akajya kwa runaka rundi ntaza ku murongo atyo. Iyo bagiye kuba inka muri Girinka baza kurebuza ngo reka ndebe niba harimo runaka nayiha none asibwa, nuko bigenda haribwa batishoboye, iyo hari ubikoze nabi akabiryamo ruswa icyo kiba ari ikibazo cye akurikiranwa ku giti cye, ariko ntabwo ari Leta y'u Rwanda si guverinoma y'u Rwanda ijya kujonjora umunyarwanda ntibishoboka.
Umuyobozi w'ingabo mu ntara y'Iburengerazuba hari icyo asaba abatuye mu karere ka Rubavu.
Abafite n'abavandimwe hakurya hano ntabwo baba bari kure, Repubulika iri kuri uyu muhanda wa Goma bade mu makara hari baba bari hano ku ntuzo za Ruhunda baba barasabura imanya ku mboga hariya n'ahandi. Iyo bashaka gukora ubuterashuma bishyira hamwe bakareba aho baza kwataka mu baturage ibyo ari byose baba bashaka kwica cyangwa se gusaba nta bindi, kuko nta defense ya gisirikare bashobora nta nimba. Kwica abaturage rero kubera yuko wenda ariho hari intege nke tugomba kubirwanya nabyo cyangwa tukabishakira n'uburyo n'abaturage bagomba kurira, ariko utararindwa wowe ubwawe niwe ugomba kwirinda. Si ibyo abaturage tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo tumenye iwacu aho tuba uko hateye uko hameze kandi twese turaziranye na bariya rero barimo baba bakiri aho ngaho ntari mu Rwanda ntari muri Congo akaba muri ibyo abo nabo mubahamagane.
Nakwibutsa ko mu kwezi kwa kane kwa 2016 mu murenge wa Bugeshi hagabwe igitero bikekwa ko cyakozwe n'abarwanyi bo mu nyeshyamba za FDLR, naho mu mpera z'umwaka ushize abarwanyi n'ubundi byaketswe ko ari aba FDLR bagabye igitero muri uyu murenge wa Busasamana ndetse barindwi mu bagabye iki gitero bahasiga ubuzima. Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda kubwaha by'Ijwi ry'Amerika.
Claude Ganza Munyamagana tugushimire kuri iyo nkuru, ariko twisegure no ku bakunzi b'Ijwi ry'Amerika kuri ayo majwi atasohotse neza, turagerageza kuyatunganya turaza kuyibagezaho noneho ivuga neza. Reka noneho tunyarukire i Geneve mu Busuwisi imbere yuko tuza mu Burundi. Umuyobozi mukuru w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi arasaba ko hafatwa ingamba zihutirwa kugira ngo haboneke ibisubizo ku kibazo cy'abavanwa mu byabo n'intambara bakomeje kwiyongera kimwe n'abimurwa n'ibiza n'inzara idashira. Ibyo Philip Grandi yaraye abitangarije i Geneve mu Busuwisi mu ijambo ryo gutangiza inama izamara icyumweru yiga ku bibazo by'impunzi. Ni inkuru ya Lisa Shecklin muragezwaho na Venuste Nshimiyimana.
Umubare w'abavanwa mu byabo umaze kugera ku bipimo bikabije. Mu myaka mike ishize abantu bagera kuri miliyoni 71 bavanywe mu ngo zabo, muri abo kimwe cya gatatu ni impunzi abandi bakaba mu nkambi ziri mu bihugu byabo. Umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi Philippe Grandi yavuze ko ikibazo cy'abavanwa mu byabo cyabaye ingutu kurusha uko cyari kimeze mu mwaka w'1951. Muri icyo gihe niho umuryango w'abibumbye wemeje amahame yo kurengera kandi no gufasha impunzi amamiliyoni zari zarokotse amahano yo mu ntambara ya kabiri y'isi. Philippe Grandi yavuze kandi ko kurinda umutekano w'impunzi nabyo bitoroshye, yongeraho ko muri iki gihe isi ihanganye n'ikibazo cy'impunzi n'abimukira. Umuyobozi wa HCR yavuze ko gushyira mu gatebo kamwe abimuka ku mpamvu z'ubukungu n'impunzi bituma bitoroha gucungira neza umutekano abahunga intambara itotezwa ni midugararo. Mu cyumweru gishize yavugiye i Mexico ko yabonye ingero z'impunzi zashoboye kubana neza n'abazakiriye, ariko n'ubwiyongere bw'impunzi zituruka mu karere ndetse no muri Afurika.
Kurindira ubuzima, ubusugire n'uburenganzira bw'abimuka bigomba gushyirwa imbere kimwe no kurinda umutekano w'abahunga bafite koko impamvu zigaragara
with valid claims. There and elsewhere, legal migration pathways
amategeko arengera impunzi agomba kubahirizwa kugira ngo zidahohoterwa
as substitutes of migration channels.
Philippe Grandi yavuze kandi ko ihinduka ry'ibihe naryo rituma abantu bakurwa mu byabo, kandi ibyo biza bitarabagaho igihe amategeko arengera impunzi yashyirwagaho umukono. Kuri we rero ngo ibiza bikomeje kuba intandaro yo kuvana abantu batagira ingano mu byabo.
Ihinduka ry'ibihe risigaye rifite uruhare mu kuvana abantu mu gihugu kimwe bajya mu kindi. Ibyo bishobora guturuka ku biza cyangwa se ku ntambara n'imidugararo. Hari n'igihe bishobora guturuka ku mahano atewe n'abantu ubwabo. Uko biri kose, abari mu kaga bose bagomba gutabarwa.
Umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi, Filippo Grandi, yarangije avuga ko mu mezi abiri ari imbere ateganya kuzatumiza inama mpuzamahanga iziga ku kibazo cy'impunzi, ikazibanda cyane ku bavanwa mu byabo kubera ko ari ikibazo gihangayikishije isi.
Urakoze Venuste Nshimiyimana kuri iyo nkuru. Reka tujye mu Burundi, aho komisiyo ishinzwe gutegura amatora mu mujyi wa Bujumbura n'abakuriye amashyaka batabona neza ibijyanye n'imikorere y'indorerezi z'amatora ateganijwe umwaka utaha muri icyo gihugu. Ejo ku wa mbere bagiranye inama mu gihe harimo hashyirwaho itsinda ry'abategura ku rwego rwa za komine ayo matora nyine. Iyi ni inkuru ya Radio Ijwi ry'Amerika yateguriwe i Bujumbura, tubifashijwemo n'abakunzi bacu. Turayisomerwa na Pierre Claver Niyonkuru uri Kigali mu Rwanda.
Umugwije jo gutegura amatora mu gisagara ca Bujumbura CPI usaba abagiye kujaho kugira ngo bafashanye ico gikorwa kugwego rw'amakomine kubakwiye gukora ataho begamiye mu vya politike. Terence Bizimana arongoye CPI mu gisagara ca Bujumbura yabivuze mu nama kuri uyu wa mbere, aho yariko ashikiriza abarongoye imigambi itandukanye, amadini, amashami yigenga n'abandi, ibintu nyamukuru biranga ubuja mu mugwi utunganya amatora ku rwego rw'amakomine CCI.
Sanga ari abantu bafite umutima wo gukunda igihugu, bafite umwanya ukwiye, atabino by'uguhungabanya nk'ubuza bw'igihugu baragiyemo, batakora abantu bafise ubwene gihugu bw'u Burundi, batiza ko ari umuntu kandi yafise impapuro y'umutsindo ya desis cyangwa imantage na technique n'imiburi iburi, ariko ashobora kuba afise urupapuro rw'umutsindo rurerure, navyo si bibi, ni vyiza. Abo bantu bagiye kujaho muri imigwi tugiye gutegura, tubasaba neza yuko mu gihe bazoba bamaze kurahira bagerageza kwitandukanya n'imigambi bazobavuyemo cyangwa amashyaka bazobavuyemo, bazoba baje gukora munsi y'uburongozi bwa CPI, uva yuko bazoba baje gutunganiriza abarundi bose mu gutegura amatora neza.
Ku ruhande rw'abarongoye imigambwe bari mu migwi izotanga intonde z'abazoja mu mugwi utunganya amatora ku rwego rw'amakomine CCI, bamwe bafise amakenga ku guhengama gushobora gutangurira ku bagize CPI. Urongoye umugambwe ranake mu gisagara ca Bujumbura, umupfasoni Safi Beatrice, asaba kuba tusubira gukumirwa muri CCI nk'uko byabaye muri CPI.
Ni gute bishika rero ugasanga umuntu ataza mu nama z'umukuru gisagara ca Bujumbura, abataza mu nama ya politiki ariko mugasanga ngo ari muri CCI, ari muri CPI. Ni ukuri nyakubahwa, icyo kintu mushige neza, ni ukuri muriko munacagura, ntimutugire ibyo mwatugize muri CPI.
Userukire umugambwe Sanel urongowe na Gatogwasa mu gisagara ca Bujumbura, nawe nyene ntiyizeye CPI, afatiye ko bamwe mu bagize uwo mugwi ari nabo ahanini bari bawugize igihe cy'ihinyanyurwa ry'ibwirizwa shingiro ku mwaka uheze. Claude Bukeyeneza yibutsa ko batoroherejwe, agasaba ko vyokosorwa.
Aho usanga umugambwe ushobora kurenza umuntu umwe, ngaha mu gisagara hari imigambwe myinshi. Ni ukuri icyo kintu turasabye gikize gisubiye abarongoye CPI nikitse gikogwe. Twarabonye no mu mwaka w'ibihumbi 2018 nimwebwe nyene mwari murongoye uyu mugwi mu gisagara cya Bujumbura. Byinshi byabaye mu matora y'ibihumbi 2018, nizera yuko mwabibonye. Rero tusabe abantu muriko murakorana n'abazojyaho yuko aya matora yacu yoba amatora y'ukuri, amatora atunganyirijwe bose, adatunganyirije umugambo y'icyanke uriya mugabo azoha iteka mwebwe, akongera agahana iteka igihugu cyacu.
Urongoye CPI Terence Bizimana aratanga inyishu, akavuga ko amashirahamwe canke imigambwe itaronse kibanza muri CPI canke muri CENI mu gisagara ca Bujumbura bazoronka mu zindi ntara, ariko kandi yongera ko bazogerageza ntihagire umugambwe uburi kibanza canke ngo hagire uronswe ibibanza vyinshi.
Twebwe kubitwerekeye tuzogerageza ku buryo atamugambwe wihariza ibibanza bibiri, kuko dufise n'ibibanza bikeyi ku bantu benshi, gasigaye isani kinini tuzogerageza kugira bose uburonka ronka ariko nta uzoronka ibanze bya ngabiri.
Inama itegurishe gwaho gyemegwi yabajejwe amatora mu makomine SSC yabaye mu gihugu cyose. Intonde z'abazoba bayigize zizotangura kwakirwa mu masepi kuva itariki 9 gushika 11 z'uku kwezi. Mu gisagara ca Bujumbura hakenewe abantu 15 mu makomine 3 agize gisagara.
Tukiri mu Burundi, abasaza bo muri site bavanywe mu byabo muri komine Kabeza mu ntara ya Bujumbura barasaba gushyigikirwa ku buryo bw'umwihariko. Bamwe muri bo bavuga ko bashobora kumara iminsi ibiri batabonye ifunguro. Inkuru y'Ijwi rya Amerika nanone twateguriwe n'abanywanyi bacu bari mu Burundi, turagezweho na Desire Hatungimana, Kigali mu Rwanda.
Abasaza bari hagati y'imyaka 70 n'irenga bo muri site ya Kabezi muri komine Kabezi nyene bavuga ko atacyo bagishoboye kwimarira. Amwe mbere bavuga ko ubwo busaza bwabamugaje, kubw'ivyo bugarijwe n'ubukene n'ivyo bafungura hamwe n'ibindi byankenerwa mu kubaho kimuntu. Uyo ni umwe muri bo afite imyaka 80 avuga ko inzara ishobora kuba ahanini inkwezi y'urupfu rwiwe.
Nirirwa ngaha naramugaye uwo mwaka ni 11 ndi kimuga tacho nihereza ubukene nabwo bukava inyuma. Yo ndagowe bavyeyi, yo nimugerageze mugarukira batama n'abatamakazi. Amavi yarafatanye amibikuru umubiri wose, aha nsigaye n'umupfu ariko sindapfa. Yetera canshi zahakwise mugabe inzara iragiye kundwara n'abana banje.
Muri rusangi abasaza benshi mu Burundi batungwa nabo bibarutse, abatabaronse nabo bakitabwaho n'inshuti zibegereye. Ariko rero hari abatabafise bivuye ku ntambara zagiye ziribonekeza kuva mwaka 1993 n'iri imbere yayo. Abageze mu zabukuru b'abakenyezi basaba leta ko yobitaho mu buryo bw'umwihariko mu kubashiriraho ibigo.
N'umwana wanjye nari mfise w'umuhungu w'imfura yitwa Sinzo Utuma. Uyo mwana wanjye bamutsinze hariya kumutabira, none kuva nk'ubu ndahanyana nta handi ndora ndwa. Leta nyene yizombona izomfasha mu magogwa yona ngo
leta yarikwiye kuturabira ikigo yoshobora kugira ngo kidufashe kuko turamerewe nabi rwose. Ni Imana gusa yo mwiju ishobora gutunga abayo.
Ariko rero umushikiranganji w'agateka kazina muntu kuri uyu wa mbere igihe hariko harahimbazwa umunsi mpuzamakungu hariwe abasaza, yashikirije imigambi iriko irategurwa ku bwabo. Muri iyo harimwo kubatekaniza akazoza bakiri mu kazi kaba gafise, hamwe no gushyiraho ikigega cyo kuziganya no kuguranana ku batishoboye bose. Umushikiranganji Martin Ivyabandi ariko yavuze ko n'ubu hari imfashanyo y'ibifungurwa bama babaha buri mwaka biciye mu mashyirahamwe asanzwe abitaho.
Kugiriranira amasezerano n'ibigo canke amashyirahamwe yita abageze mu zabukuru bikaba bituma tubaha agafashanyo ku mwaka tutibagiye kubarihira amatara n'amazi, ndetse no gufasha kugira ngo imfashanyo zivuye hanze zigenewe abageze mu zabukuru zibashikire atakirinze gutangwa. Kugendera ibyo bigo tukabironsa ibifungwa n'ibindi bintu byankenewe kuvuza ku buntu bantaho nikora abageze mu zabukuru, gutekaniriza kazoza no kuvuza abageze mu zabukuru bahora ari abakozi ba leta.
Kubera ifashanyo nkize hanini ziba zigenewe bantaho nikora muri rusange, gutyo n'abageze mu zabukuru bakabonegwaho arabavuga ko zitabashikira. Elema Musaza 2
nta kintu baruha ngo baradurabira ati bajya abantu bariko barahwera harimo n'abakuze. Mbega leta ni iki? Leta ko yaturaba none ubu leta itaturaba no kuvuga iki? Kwego aho twirukiye turageze kuruhuka.
Urongo ikigo gishinzwe gushyigikira no guherekeza abageze mu zabukuru hamwe n'imfuvyi Fast Power mu mfunyapfunyo avuga ko abasaza na cane cane nk'ababa mu masite y'abateshejwe izabo bakwiye kwitabwaho mu buryo bwumvikana. Isirahenda Sihir Fresh asanzwe yaranonosoye ibijyanye n'amategeko yibutsa ko nibwirizwa nshingiro itegekanya gushyigikira abageze mu zabukuru.
Nibwirizwa nshingiro mu ngingo yayo ya 66 iravuga yuko umurundi wese ategerezwa gushyigikira no guherekeza na cyane cyane mu guha ibirezo umuvyeyi nugeze mu zabukuru igihe abikeneye. Mu bigo byateshejwe izabo nyene aho bari ni kuri urumva si wabo ni mukangaratete. Aho rero ateza kurunda abantu babafashiriza aho nyene muri ivyo bigo naho baba bari mu makambi kugira ngo kagateka ku muntu kameho kagumeho ntihebure.
Uko ibintu biri nta gitigiri cy'abageze mu zabukuru kirashobora kumenyekana cy'ababa mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi ikigaragara nuko ababuraniwe cyane baboneka mu mabarabara agize ibisagara bariko barasegerereza.
Inshuti mwari muteza amatwi makuru hano ku Ijwi rya Amerika, turabashimiye cyane ko mwahisemo Ijwi rya Amerika. Nshimire n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma na Morbir Yabaro wegeranije aya makuru. Turasubira mu kanya mu kiganiro muri Sanga, aho turibuze kuba tuvuga ku buzima bwa mwarimu mu Rwanda. Mwari kumwe kuri mikro, ndi Jeffrey Mutagoma, mwiranwa amahoro n'amahirwe. Sima e loco te lo banga na linga.